ibadiki ikiganiro kigumwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe kubivugwa hijya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Ibadiki
twakure andika ubutumwa ariyo message canke uturungikire amajwi ariyo audio.
Ibadiki
Kwa kwandere kwa kamino kwa kakasimari yongere Wibaziki uko gutegura amatora Wibaziki kamera yenge bajana ko nayakire neza. Ndaramkije wakunzi wa Radio Nzamba gatika kawe nkuko mwavyumvise ikiganiro ni Wibaziki. Alex Kedanje kuri no uwa gatatu igenekezo rya 16 Kigarama umwaka w'2020 mu wenga bw'ivyuma turi kumwe na Teodomire Manirambona. Uyu munsi tuza kuganira ku bijanye n'abakobwa n'abakenyezi ijana na 11 kuri uyu wa mbere basanze bugaraniwe mu nzu imwe muri zone Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Igipolisi kaba camenyesheje ko abo bigemera abakenyezi bariko bategurwa kuja kugurishwa mu gihugu nako mu bihugu by'Abarabu. Wibaza iki kubona abantu bangana uko babasanga mu nzu imwe? Ni kubera iki urwo rudandazwa rw'abakobwa n'abakenyezi baje mu bihugu by'Abarabu rudatuzwa mu gihugu c'u Burundi nkuko mumenyereye? Rero turabasaba mukatungike amajwi yanyu ariyo audio canke ubutumwa bwanditse ariyo message, hanyuma tugaheza rero tukaganira mu bijanye n'ikiganiro. Wibaza iki tudatevye, reka twumvirize umunywanyi wa mbere Prime Mbarukeye asanzwe arongoye ishirahamwe ONLCT Où est ton frère aragira ico ashikirije ku bijanye no gurudandazwa. Katumutegeyome
kamba gishinzwe kugwanya urudandazo rw'abantu n'amabi akorego bakenyezi n'abana mu Burundi. ONLCT Où est ton frère ribona neza yuko kuva imihora itwara abantu bacishwe hasi canke hejuru mu kirere yugawe kubivanya ni nuko ikiza ca coronavirus cateye ku isi yose. Ribona yuko abadandaza abakenyezi n'abana bagize ibibazo bidasanzwe byatumye badashobora gukora ugo rudandazwa rw'abantu babajana mu ivyo bihugu basanzwe bajana mu by'Abarabu. Kubw'ivyo rero bamaze kubona yuko iyo mihora yo hasi no hejuru yugaye abadandaza abantu, ariko ntibigize barera amaboko kuko baciye barondera ubundi buhinga kuko baritunganya kugira barategura ndireko iyo mihora iyo hasi no hejuru icishwa mu bantu izokugurugwa. Aha rero twagomba tumenyeshe abariko baratumviriza neza yuko twisunze ayo makuru nyene tubandanye twabandanije turonso muri imisi. Dusanga hariho nabandi hari amakuru dufise avuga rero yuko hariho n'izindi nzu zugaranwe ziri muri iki gisagara nyene cha Bujumbura cyane cyane makaratse mwamwe iki gisagara cha Bujumbura cyane cyane amakaratse usanga rimwe na rimwe ari amakaratse atekereje atekanye atamuntu yo kwibaza yuko vyikuri uyo bikwamo abantu babakenyezi cyangwa abana bazohavura baje kudandarizwa mu bihugu by'Abarabu. Aha twovuga nk'amakaratse ikaratse bita karatse industriel, karatse asiatique, Rohero, Kinindo, Mutangano, Kiriri, Kajaga n'ahandi n'ahandi tutiriwe turavuga. Ishyirahamwe ryishinzwe kugwanya urudandazwa rw'abantu n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi ONLCT Où est ton frère ryashaka by'ukuri gutera ibyatsi byivuye inyuma by'ukuri urwo rudandazwa rw'abantu rwasubiye kwibonekeza mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuva ikibuga cy'indege cyitiriwe mu nyiricyoro Mercure Ndadaye cyuguruwe. Abakaba hari tariki 8 z'11 mu mwaka turimo aho dusanga abari basanzwe badandaza abantu babakuye mu gihugu cy'u Burundi bariko baritunganya n'ubu kuva icyo kibuga cy'indege cyugururiwe kugira ngo bashobore gutwara n'abandi byoroshe, kandi rimwe na rimwe ugasanga bafashwe bafatanywe n'inzira n'impapuro z'inzira by'ukuri zikwije ibisabwa zikwije amategeko. Ari byo rero bituma abantu badatahura neza igituma ibyo bintu byose biriko biraba.
Ikiganiro Wibaziki kirabandanya tubandanyize nkene mu gisagara cya Bujumbura. Ushondogiye nawe nyene agira icyo ashikirije ku bijanye n'ubwo rudandazwa eka na mugenzi we Prosper. Reka tubategeyeho.
Mwaramase neza. Jewe icyo mvuga kuri iri dandazwa ry'abigeme n'abakenyezi bajyanwa muri ibyo bihugu by'Abarabu nubwo akora akamaramaza ahubwo biteye isoni. Yateye isoni kubona abantu badandazwa izuba riva ku mugaragaro kujya kw'impene n'ibitungwa. Ugasanga abantu baragenda kuri kwamye izuba riva ntagira igitabara igihugu gisana icapfuye ntaba twari kigira kiragaragara eh abantu bashobora kwica umubarorera ngo yuko kihogo kisa bategetsi hagira uwamira kamara mata eh cyo twagiye kumva twasanze yuko ahani gituma atacurishika ko bitigira bihagarara ni bintu bikogwa na abategetsi nyine bari ku gutegetsi babirimwe bafisemwe inyungu bamwe bamwe nacyo gituma mubona bitigira bihagarara cyama bikikurikiranya byisubiriza bikaba biriko biraho umwanya wa rose kuba abo bihagaritse nibo babikora rero nta uri bwa nzo bwitwa ku isatu kandi nta wiburanya nta ntibibaho abo bikoza abo bihagaritse nabo babidandaza urumva rero nta gashoboka ibyo ntibizigira bihagarara kandi twasanze kuva intwara ya CDF zikija kija ku butegetsi niyo twatangira kumva abantu baja kudandazwa muri ibyo bihugu bya Oman ibyo bya Arabia Saudite n'ibindi niho twatangira kumva abantu bajyanwa mu ibyo bihugu kuva kuri iyi ntwaro ya CDF.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndabaramukije muraho komeye hano ikiganiro wibaziki rero kuri nse yakoreye amakuru y'abakobwa n'abadamu bafatiye mu pangu basikabo bose bashikije na rimwe mu kuri birateye ubwoba birateye agahinda mbega abo barinze bashika abo icyo gitege kingana uko atabatware babizi ngaho mu ako karere babafatiye ivyo birimwo abo bategetsi nyene kubisanzwe birimwo abo bategetsi ego no kwicugwehe ivyo bintu babirimwo barabizi nibo babikora ego nibo babikora nibo badandatsa abo bantu nibo badandatsa kuko bajabuka babizi none ntibaca ku mipaka y'igihugu ntibajabuka bababona rero nta kuvuga ngo ntacyo bazi barabizi gusa nk'uwo muntu yabafashe we washobora kuzogira ikibazo kuko nk'aho ababikora n'abantu bakomeye bo ku rwego rwo hejuru ngo yabafashe rero arashobora kuzongira kuzoza gusamba kuko usanga barutarutana muri iyi ntwaro usanga umwe wese akora ibyo ashatse nta mategeko ku isanzu bisunga muri iki gihugu cyacu umwe wese yikorera uko ashatse akora icyo agombye kuri ubu butegetsi bwacu.
Tutabona atari kugawe nitwozinesha tufashe data gutsindingwano uhoraho girimbabazi uhoraho girimbabazi.
Kiganiro wibaziki kirabandanya tukibutsa bariko baradukurikira yuko mu kiganiro wibaziki yari iminsi yose kuwa mbere kuwa gatatu hamwe no ku munsi wa gatanu guhera igihe cy'isaha cumi zo kumuhingamo tubibutse ko turiko tuganira ku bijanye n'abakobwa hano abakenyezi ijana n'umwe kuri uyu wa mbere basanze buganiye mu nzu imwe muri zone Buterere mu gisagara cya Bujumbura. Igipolisi kikaba camenyesheje ko abo bigeme n'abakenyezi bariko bategurwa kuja kugurishwa mu bihugu vy'abarabu. Woba wibaziki kuri iryo gurishwa ryabo bakenyezi n'abigeme b'u Burundi. Reka n'ubunyene dusimbire mu ntara ya Gitega aho Eric na Bosco nabo nyene bagira ico bashikirije kuco bibaza
aba badandaza nabo bategetse nyine basengera vende cyo bituma abona ibintu bitigira bihagarara byamabe ko biradandazwa igihe cyose wumva abantu bashogwa nk'impene nk'ibitungwa ibintu byo kwiyamiriza byo gutera ibyatsi. Igitangaje ni nk'uko abantu bashika ijana bakoraniye mu rupango rw'umuntu
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndabara mukije anje gutera ibyatsi ubwo rudandazwa rw'abantu basigaye baracitse nk'imene bagacika nk'intama n'inka ibyo bintu birababaje kubera kubona abantu bafite ubwenge bishora mu bihugu by'abarabu kumererwa nabi icyo nibara abyagira iby'intwaro ya CNDD-FDD kuko hariho abategetsi usanga benshi babizi bakora muri ubwo buryo aribwo bamahera bagaca bahura rero n'abo bagore badakunda imiryango yabo n'abagabo babo bagaca bagenda bagata Burundi kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki ahubwo nibara abo bagore ndabatera ibyatsi n'amahoro.
Kiganiro wibadikihe kirabandanya mu ntara ya Kayanza Egide na Himana aragira nawe hica shikirije kubijanye n'abakobwa ikana bakenyezi bashaka kugurishwa mu bigo by'abarabu reka tumutegeyo.
Yabo bakobwa nabigeme kuba biyumvira kugira baje muri ibyo bihugu n'ubukene barakenye n'intuze ya n'inzara irikira bicana kuja kurondera iyo boronka kazi kuko mu Burundi nta kazi gahari. Niyo mpamvu abakobwa nabigeme biyumvira kuja muri ibyo bihugu baja kurondera amasumiro kugira baronke icyo bafasha mu miryango nuko bimeze nicyo gituma bahitamo kuva muri iki gihugu bakagenda. Ego nuko ndabibona kabisa n'ubundi nta kindi babikorera nta kindi. Ego rero gutuzwa kwabyo muri iki gihugu sinzi nyene ibyo kunda ntibishobora gukunda kuko ababikora barabazi muri leta barabazi mu ntwaro. Ibi ntibikorwa n'umuntu asanzwe ntibikorwa n'abantu basanzwe batoba bikorwa nabo bategetsi n'abategetsi nyine kandi bo ku rwego rwo hejuru. Ego nuko ndabyibaza n'ukuri sinibaza ko nyine bazobitoza. Nuko sawa murakoze rwose murakoze.
Uhoraho giri imbabazi uhoraho giri imbabazi yeni momezi giri imbabazi mushobora byose giri imbabazi.
Yeje saha 10 zirenga 15:45 kiganiro ni wibaziki turabandanya twumviriza mu kinyizi baricako aho atera kamo abandi bakenyezi kugira hagire ico fashwa ubwo rudanaza rutuzwe reka atumutegeyo umuhari inamahoro abakenyezi nabigima baranira amahoro n'umutekano turongeye kwifatanya n'abarundi bose ngo twiyamirize ako kabi kabishe
gakorerwa cyane cyane abakenyezi n'abigeme duhamagara abategetsi baba bajejwe ibya politike cyangwa ubutungane cyangwa intwaro n'umutekano ngo bahagarike iyo nyifato itakigira ikibanza iteye kuri n'amategeko y'igihugu n'amasezerano mpuzamakungu arababe n'ivyo. Twebwe turemeza kugo rudandazwa rutoshoboka ngo gonge rutere imbere mu gihugu abategetsi batari muri ivyo, ari abo ba politike, ari abo baraba iby'ubutungane, intwaro, umutekano n'abandi. Mu gihe baba bakora umwe wese ibyo ajejwe, ivyo ntivyoshoboka. Ivyo bimwenyi vyofatwa bigahanwa bigatotezwa, abana b'u Burundi bagakingirwa. Nako abo bantu boheza ngo begeranywe bahabwe ibyangombwa hanyuma bapakigwe bagende abajejwe igihugu batabizi batabishigikiye cyangwa ngo bakingire kibaba. Ubwo rudandazwa ntigonarama abo bantu bose turiko turavuga batari muri ivyo. Umuhari inamahoro rero urateye akamo abakenyezi bari mu nzego na cyane cyane barye bari mu nama nshingamateka n'abari muri leta ngo basabe ko hofatwa ingingo zihuta kugira ngo abavyeyi abana n'abavukanye bacu bakingigwe rudandazwa ruhagarikwe rutuzwe n'iryo teka ry'abarundi kazi dukeneye twifuza naho rihagaze. Turateye akamo kandi mwese barundi kazi abato n'abakuze nimwumve neza mutahure ntatunga muzokura muri urwo rudandazwa ataramarushwa isoni n'ibimaramare. Ntimukemere gusubira gushogwa, mubimenye mubibwire n'abandi, ntimuri bitungwa, muri abana biyubashe b'igihugu cyanyu, murafise uburenganzira bwo guhabwa iteka icubahiro no gusonegwa. Anka kudandazwa twese dufatane mu nda tugwanire abacu b'iki gihe n'urubyaro ruzoza. Murakoze.
Kiganiro ni wibaze iki nkuko twabibamenyesheje turabandanya ku rubuga rwacu rwa Facebook. Uwitwa Mugishana yanditse yuko nibaza ko ivyo rudandazwa rw'abigeme n'abagore vyoba bituruka ku bukene bwugarije imiryango itari mike, leta ikwiye rero gutegekanya ubundi buryo bwemewe n'amategeko kugira bifuza kuja kurondera ubuzima ahandi boroherezwe. Narirya tuzi ko leta ari umuvyeyi wa bose. Turamushimiyala ku ntererano yiwe. Reka tubandanye twumviriza akarimbo gatoyi hama tubandanye ikiganiro cacu.
Abakurondera kuriho data, ababosha bagira ubusa kuriho data, kwari wewe nyene imbabazi uhora ahora n'imbabazi uhora ahogira imbabazi uhora ahogira imbabazi nyene inkomezi gira imbabazi mushora byose gira imbabazi.
Tubandanya ikiganiro cyacu ukungere twumvirize Maitre Prime mbarukeye aho avuga icokorwa na leta kugira ngo ugo rudandazwa rutuzwe. Reka tumutegeye umwe
yo nacyo gituma twagomba gusaba leta y'u Burundi ibi bikurikira. Ubwa mbere by'ukuri kurikanura igipolisi cy'u Burundi nkuko cama kugira ngo by'ukuri cyane cyane kijejwe ibirere imbibe z'igihugu n'ingenzi mu Burundi kugira ngo by'ukuri cyane cyane rigumere yakanuye kubera cyane cyane ko twimirije guhimbaza iyo minsi mikuru ya Noweli n'umwaka mushasha. Iyo minsi mikuru irangiza umwaka aho usanga abadandaza abantu bariko baripanga kugira ngo baze bace mu mujyamyizo nzego zishijwe umutekano kugira ngo baze baje kudandaza abantu abantu babacishe muri iyo mihora isanzwe yuguruye kwera babibaza yuko imisi mikuru muri imisi mikuru irangiza umwaka abantu bazoba basamajwe niyo misi mikuru andacu gituma twashaka ko nico nabakoze bakora ku kibuga c'indege ca Bujumbura bo guma barikanuye muri iyi misi kuko keshi baharawe gucishwa ku ico kibuga c'indege ca Bujumbura nyene ubwa kabiri nuko leta yo himiriza cyane mwe biboneka abajijwe intwaro ku rwego rwo hasi hamwe n'ukuri n'abajijwe amashingiro amadini n'izindi nzego zo hasi kugira ngo vyikuri nabone babirigisha n'ugutwi leta y'u Burundi mwe biboneka gusumba uko vyahora kugira ngo kandi vyikuri bakore icyo bajejwe vyikuri cyo kuraba yuko abenegihugu bakingiwe batunganirijwe gucyo vyikuri ntihase hasubire kuboneka abigeme cyangwa abakenyezi cyangwa abana baza kudandazwa vyukuri abajejwe intwaro babibona kandi kwinumira ko abajejwe intwaro bisigura yuko nabone bashobora bamwe bamwe kuba bo bafisemo uruhara ubwa gatatu dusaba leta y'u Burundi yuko yofata icyo kibazo cy'urudandazo rw'abantu mu minwe cyane gusumba uko iri kirabikora kandi turashimira ibyimaze gukora gushika ubu ariko ikahongira igashiraho n'ukuri ibikenewe byose kugira ngo n'ukuri agateka kuko nijejwe ubwa mbere abenegihugu no kubakingira kugira ngo n'ukurishireho ibisho ibikenewe byose kugira ngo ikingire ariko abenegihugu bose atanumwavuyemo cyane cyane tugasaba ko abariko barakora urudandazo rw'abakiremwa muntu bose bohagarikwa bagahanwa hisunzwe amategeko nk'uko tubisanga mu ngingo ijejwe guhana no guhasha urudandazo rw'abantu mu Burundi yatewe ku gikomo kandi iri mu itegeko mu ngingo zose zemejwe ziri mu itegeko ryatowe mu 2014 rigwanya urudandazo rw'abantu mu Burundi kandi leta y'u Burundi ikagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ihashe yongere ikureho bivuga iranduranwe n'imizi amazu yose bari kora nuvuga nti rukituma ayimazu atafite uburenganzira canke atavyemerewe n'amategeko nkuko kandi tugasaba yuko leta y'u Burundi yoheze igasaka amazu yose bayikeka ko yobara amazu yoba yugaye ariko indani yugaraniwemwo abakenyezi canke abana bimirije kujanwa mu bihugu vyo hanze kunandariza utwayo.
Tumshimiye Mr. Prime Member Bukeye, tumshimiye namwe mwese mwagize ico muterera kugira ikiganiro co kuruno uwa gatatu 16 kigarama kibe turashimiye na Tadumire Mane yambona yadufashe kugira amajwi kana amasana mu bashikire neza Alex keze na kandi bashikiriza kina kiganiro kabanda bifurune je kuruno ni kwamfanye no mubanyu na huta.
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki
twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Wibaziki
kwa kwa ndere kwa 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 kwa